Nzamba.
Nzambi la samirana. Amakuru na Emmanuel Ndayishimiye.
Kaze njuti bakunzi ba radio Nzamba gatya kawe muri ano makuru yo kuri uyu wa gatandatu ayo twabateguriye yagizwe n'izi ngingo nkuru. Umugambwe CNDD urongowe na Narudo Nyangoma uranegura ingene umugambwe CNDD FDD bandanya wiyitirira ko ufise abagwanyi bonyene mu ntumbero yo kwiyamamaza, abivuze mu gihe umugambwe uri ku butegetsi uri kuhimbaza indwi yahariwe umugwanyi mu gihugu cyose. Basaba kuronswa umushahara wabo baheranewe babone gutunga imiryango yabo. Abo sabandi n'abasirikare baherutse gutahuka bava mu gihugu cya Somalia iyo bamaze amezi 10 bataronswa gahembo kabo. Icyo bakora uno munsi ngo ni ugusaba ideni abo basangiye akazi ivyo bita kwimena ijisho. Nyemukanya muravyumva mu kigabane ku isoko naho turababwira inyubako ziri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika hatisunzwe amategeko agenga ibidukikije. Jospe Nduwimana ari muhinga bw'ivyuma, aya nayandi ni mukanya turabaye ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa abasirikare b'Abarundi baherutse gutahabuka bava mu gihugu cya Somalia, bavuga ko bafise ingorane zo kuronka amafaranga yo kwibeshaho no gutunga imiryango yabo. Ivyo bikaba vyatumye nuko batahutse bamaze amezi arenga 10 bataronkejwe agahembo kabo. Iyo bari kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia, bamwe muri bo basaba ingurane mabanki n'ayandi mashyirahamwe akora nk'amabanki, abandi nabo bakaja gusaba amafaranga abo basangiye akazi ivyo bita kwimena amaso. Bonfisi niyongere.
Basirikare barabwa n'izo ngorane zo kubura amafaranga yo kuja kuraba imiryango yabo nabo mu mabatayo ya 52 na 53 ya Misom baherutse kugomborwa bava mu gihugu cya Somalia. Bageze i Bujumbura basanze ku makonti yabo atani giceri inyuma y'umwaka urenga bari bamaze mu gihugu cya Somalia. Kugira ngo bashobore kuronka ingene baja kuraba imiryango yabo, bamwe babanza gufata ingurane mu mabanki n'ayandi mashyirahamwe akora nk'amabanki, abandi nabo bakaja kwimenesha amaso ivyo bita mu gifaransa Banque Lambert. Umwe muri abasirikare arigana uko vyifashe.
Abo imiryango yacu bajwe n'ubukene baratashe mu Burundi, ariko tubona uko tugiye kubaho abantu bariko barimenyesha basi bashobora umunsi baravuye kugarukana amahoro mu kino gihugu, abandi nabo kugira ngo batahe bakaka amakredi, abandi nabo akamade kuveri. Aho bigeze n'akambaro kiza leta n'umubyeyi wacu yari kuye kwikubita agashi kaba uburyo bashobora kubaho natwe. Rero twe tubona yuko ariko dufatiye amaboko imugongo.
Umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba Alain Tribert Mutabazi yari yamenyesheje ku birarane by'ayo mafaranga ya Amisom bigiye kuboneka vuba na bwango, kuko ngo ayo mafaranga arahari. Abasirikare bakavuga ko barindiriye uyu muhango ariko amaso agahera mu nzira.
Umushikiranganji yavuze yuko amafaranga ahari ko bagiye bayaduhe, ariko tukarindira amaso agahera mu nzira. Dusaba yuko ngo tugirira
uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Nzamba gateka kawe ntirwashoboye kuronka icyo umushikiranganji avuga muri kino gihe ku bijyanye n'uko guteba kw'amafaranga ahembwa abasirikare ya Misom canke icyo gisirikare kibivuga ko biciye ku muvugizi wacu Colonel Floribert Biyereke.
Bonfisi niyongere urakenuye muri politiki y'umugambwe CNDD FDD uriko uyimbaza indwi yahariwe umugwanyi mu gihugu cyose. Umugambwe CNDD wa Narudo Nyangoma ari nawo wavuye mu CNDD FDD uranegura ingene umugambwe CNDD FDD usa n'uyitira ko ufise abagwanyi wonyene. Narudo Nyangoma avuga ko ahubwo CNDD FDD uriko ushaka kwiyamamaza gusa, akababazwa n'uko intombero bari bafise igihe bafata muheto itariko irakurikizwa n'umugambwe uri ku butegetsi no munsi. Iyo ntombero nayo ngo yari yo gutuma Abarundi bose mu butandukane bwabo batera imbere muri demokrasi nyakuri. Leonardo Nyangoma
ufite uburenganzira bwo guhimbaza umunsi mukuru wabo, ariko ntibace babyitirira n'abandi bose kuko sibo bagwanye bonyene, harabo bagwana, hariho iyindi mihari canke imigambwe yari ifise amashami y'igisirikare nayo nyene yari ku rugamba. Bafise intumbero yo kugira propagande uyu kwerekana yuko ari bo bagwaniye igihugu ari bo baharaniye demokarasi bonyene n'irya noneho turabona yuko biragaragara uyu uko ata demokarasi bemera iyo baba yemera nti baba ariko barayisubiza inyuma nkuko tubibona ubu icyakata tu kunda kuvuga bitwereka nuko intwaro iri hubu ya CNDD-FDD ni intwaro yubakiye ku gikenye iyo ntwaro ntahitaniye ni intwaro z'igisoda twagiye turabona murabona n'izina ryabo ngo rusobane rw'izina ry'umugambwe wabo CNDD-FDD nubibutsa yuko igihe twashinga CNDD twaciye dushinga nama n'ibisata ibisata bya politike ibisata by'imibano ibisata byo guhanahana makuru n'ibindi turongera ko rero n'igisata cy'igisoda twise FDD ariko igikorwa cy'ayo mashami y'igisoda by'imihari cyangwa imigambwe yari kwiragwana igikorwa cyayo cyarangiye igihe dutera ibikumu ku masezerano yo guhagarika ingwano burundu ariko abo bubu barakigumijeho urumva bagumije bitwa ngo CNDD FDD kuri bo n'igisoda gitwara politiki
kubwa share nditije yarongoye umugambwe y'ipronautemewe n'ubutegetsi byitega abo umugambwe CNDD FDD ngo nibari bakwiye kwitwa abagwanyi ngo kuberako barangwa no byicanye butagira izina bwakoze imbere yuko uwo umugambwe ushikira ubutegetsi share nditije avuga ko umunsi wahariwe umugwanyi ngo warukwiye guharigwa abarundi bagwanije rumariza bari kumwe na mwezi gisabo mu gihe Burundi bwariko buharanira ubwigenge kurikira kawe nditije
iyo ngwano bagwanye yitwa ngwiki yamarika barundi ataricho yabamajije ko amazi imyaka yababa 10 bica inzira karengane zateza zanguta bagandagura bacitse ku icumu muri 1993 kibugendana n'ahandi bategera abantu mu miduga bakabakuramwo bakabica kubera ari abatutsi cyangwa basa n'abatutsi ibyo nibyo bariko barahimbaza ibyo nibyo bariko barigina ahubwo nibaze yuko atasoni bagira bari bakwiye gusaba ikigongwe kuko atarwo bwicanye ntangwano bagwanye mbere muri iyo myaka yose nta n'umutumba nta ni komine bafashe murazi uko bashikira ubutegetsi biciye mu biganiro byabaye nyuma y'amasezerano ya Arusha bagasinya ico bise guhagarika ingwano mwaka 2003 ibyo rero nibyo byabashikanye ku butegetsi subwo bwicanye bwatikije inganda ntawigina ko yahekuye Burundi ko yishe mwene wabo ataca mudiza ibyo nakamaramaza kuri jewe umunsi wahariwe umugwanyi woba wo kwibuka abarundi biyamirije rumariza na cyane cyane bakibuka ingabo za mwezi kwabo ingabo bita badasigana bafashe imyambi n'imiheto baragwanya abadagi ico bita ingwano yabereye indago arya imuramvya hajya nkahora minoteri mbere yuko hasinywa atewe ku mukono ku masezerano ya Kiganda bise traité de Kiganda abo bagwanya umwasi bagwanira kwikukira ku Burundi uwo ni umunsi mukuru twohimbaza ku bwanje ibindi byo ni kwitamba ku muvyimba no gukora mu ngovu abarundi bahekuye
yari share nditi jarongo y'umugambye iprona utemewe n'ubutegetsi by'igitega tumira mate mu kanyamakuru radio Nzamba arabandanya
nibande babangamirwa n'ikiza cy'a coronavirus abantu bose barashobora kwandura umugera wa coronavirus abashaje imiyabaga abana ndetse n'inzoya ariko hari imigwi y'abantu babangamirwa n'icyo kiza gusumba abandi nabakabari abashaje n'abagwaye indwara nka diabete asima umugera wa sida n'umutima birakenewe rero ko iyo migwi y'abantu yitwararika bimwe by'akarorero uburyo buzwi bwo kwirinda coronavirus nko kwamabambaye agapfukamunwa gukaraba kenshi iminwe hakoreshejwe isabuni no kwirinda ingendo zidakenewe
Kuna kamo kahajui inzamba agateka kawa.
Ayavugwa mu mpunzi abagendana ubumuga mu myikambi ya Murongwe baronkejwe inyigisho zo kwibako mu gurumbira amashyirahamwe bafasha kwiteza imbere ishyirahamwe ry'abakenyezi bita AFPD n'iyo ryabaronkeje inyigisho kuri uno wa gatanu. Umwe mu bakurikiranye izo nyigisho avuga ko abo bagendana ubumuga bashobora kutabandanya kuzera inze mu gihe buja mu mashyirahamwe. Tumukurikire.
Abwiye ko bashobora kuja mu mashyirahamwe, amashyirahamwe ashobora kubafasha kwigisha ibyo bashobora gukora, ifate nk'abantu basanzwe bafite ubumuga bw'amaguru, ko bashobora gushona, ko bashobora gufuma, ko bashobora kwibeshaho mu bintu bitandukanye, dufate nk'abamugaye amaboko, ko bashobora gukora ibindi byinshi rwose ukoresheje amaguru bashobora gukogwa. Bakabereka rero ingene bashobora kubikora, bakababwira ingene bo kwiyungunganya, ingene boshira umutahe hamwe kugira batangure kuza barakora ibishobora kubabeshaho, kuko nta muntu ashobora kubaho ategemeye uwundi cyangwa ategemeye imfashanyo, ahubwo umuntu abeshwaho na tujya dukeya abari kararondera tukaza tumusahiriza.
Amagara y'abantu impunzi z'abarundi zigendana indwara y'isukari ariyo bita diabete mu rurimi rw'Igifaransa ngo nizorohewe muri kino gihe cy'ikiza cya COVID-19. Ibyo bishyikirizwa na Jerome Kazabukeye asanzwe ari mu bagendana iyo ndwara. Ngo ibiciro by'imfungurwa zankenerwa ku muntu agwaye iyo ndwara byaraduze, agasaba abagira neza kugarukira izo mpunzi na cyane cyane ishyirahamwe ryita impunzi ASR kubaronsa imiti no kubavuza bitagoranye. Kurikira Jerome Kazabukeye.
Ndizigenda na ingwara diabete burya ntitworohewe, ariyo ivyumviro vy'inkizyo tuba twarasize mu Burundi, ivyumviro vy'ingene tubaho, ingene turi amashuri y'abana, ingene dushobora gusuma, bifungurwa byaradugije ibeye, kandi mu byo twasoma harimo imboga n'ivyamwa, ivyo navyo biragoye kuko umuntu anywa amahera yavyo kuko byaraduze ibeye. Rero n'imyitwarariko ya misi yose ubuzima nyine bw'impunzi iba isanzwe itoroshe, ikaba ituma ubuzima bw'impunzi rwa diabete buba bubi cyane. Ikintu rero mbona cokogwa ni uko abaturongoye mu mpunzi bagerageza bakatuvugira, kuko indwara ya diabete ni indwara ishobora gufata umuntu uwo ari we wese. Batuvugira kugira ngo hafatwe ingingo yo kudufasha kugira ngo turonke imiti byoroshe, nibyo haserera iradufasha mugabo hogira kandi kwiyongera ko gatanga igize yamasezerano n'amafarumasi, ivyo bavyoroshe ingene umuntu atora imiti atiriwe aratonda kwa muganga umwanya muremure binagoranye, cyangwa ugasanga n'uburyo bwo gushikayo hari ababakurebera n'abagoye. Novuga nti icyo nosaba nuko twegereza ubwo buryo bwo kwivuza byihuse, hama n'abagira neza bakagira ikintu bafashije kugira ngo abantu bagwaye diabete baronke ibintu bifasha kugira ngo bikuremo ingorane. Aha novuga nk'amazi zo kugira amasiporo hamwe n'uburyo bwo kwinezereza, kuko umuntu afite diabete byasaba yuko aronka umwanya munini yawo kwibagiza indwara n'abarimo.
Ibyo Jerome Kazabukire yabishyikirije mu gihe uko umwaka utashe igerekezo rya 14 munyonyo ari umunsi wo kurwanya indwara y'igisukari. Amakuru y'inyino kuri uyu w'Imana isaha 9 ku kibuga Intwari, Burundi butegerezwa gutsinda kugira bushobore kuja mu gikombe cya Afrika kimirije. Imbere y'abakunzi babo intamba mu rugamba zifise amahigwe ariko zigatsindwa, inyino zo mu mwaka uza nta kamaro zizoba zigifitiye Burundi. Uyo ni umwihwezo wa mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Burundi buracafise inota rimwe mu gihe umugwi wa Maroc ugeze ku manota 7, umugwi wa Mauritania 5, Centrafrique 3. Ugo rukino ruhambaye kubera igihe Burundi bwo rutakaza, umugwi wa Centrafrique ucukwiza amanota 8, naho rero Burundi buzoheza bwatsinda inkino zisigaye, no kuvuga ugwa Centrafrique n'ugwa Maroc ntacyo bizaba bimaze, kuko ntibaza bagishikiriye umugwi wa Mauritania canke umugwi wa Maroc. Ugo rukino rero murumva yuko arigo ruzerekana ko amahirwe y'u Burundi agihari, igihe abakinyi baje iminda yizeye buramuka barutsinze. Barutsinzwe ibyo kujya mu gikombe cy'Afrika bizoba birangiye. Ariko rero tugiye kuraba urukino Burundi bwakinye hariyanya Nouakchott. Nta kintu na kimwe cerekana yuko uwo mugwa ariko akirira muhira kuko nta kintu na kimwe wigeze usumbye Burundi. Cerekana yuko igihe Burundi butokina buvuga buti tudatsinze turataha bugakina mu mutima munda bushobora kuronka insinzi. Tukona bibutse yuko umugwi wa Mauritania atari bwa mbere uje mu Burundi kuko igenekezo rya 18 ukwezi kwa mbere umwaka 2014 umugwi waraje mu Burundi Uburundi burawutsinda ibitsinda bitatu kuri bibiri. Nta kibuza na kimwe yuko umugwi uno munsi ukongera ugatsinda Mauritania narirya umugwi uno munsi utandukanye cyane mu mwaka 2014 kuko icyo gihe Burundi bari fisa professionnel bake cyane ariko uno munsi giye kuraba ibice bitatu kuri bine by'abakinnyi b'abarundi n'aba professionnel cyerekana ko ari abakinnyi bamenyereye amahiganwa bamenyereye gukina bavuga bati n'urukino rudasanzwe. Uburundi rero imbere y'abakunzi bazaba bangana 5000 kubera ikiza COVID kafitemeye ko 10,000 bijya muri stade intwari byose byinjira imbere y'abarorezi 5000 bashigikira intamba mu rugamba zirashobora kuvyifatamwe neza zigatsinda hanyuma zikazorindira mu mwaka uza mu kwezi kwa gatatu urukino rwa Centrafrique be no rwa Maroc Uburundi bukamenya koko ko buja mu gikombe cya Afrika ariko byose ni kuruno w'Imana Uburundi budatsinze buzaba busezeye inkino zisigaye bazozikina ari nko kwinezereza.
Yari Desire Hatungimana muhinga mu byerekeye kwinonora imitsi abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri uno wa gatandatu imitsi 390 bafunzwe bakira ubunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'iadabu ringana na miliyoni umwe kuri umwe wese na Sentare Nkuru y'Igihugu mu ntara ya Bubanza. Abamenyesha makuru bagarize kwigerekezo rya 2022 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Nderubusa, Terence Muzenzi na Ejida Imana bagira zo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ingingo mashirahamwe y'abamenyesha makuru n'abayaranira gato y'akazi na muntu babandanya biyamiriza. Amakuru ya Radio Nzamba arabandanya nkuko mubimenyereye kira munsi wa gatandatu mu kigabane ku isoko. Uno munsi dushimikira kubikogwa byo kubaka bidakurikije amategeko ku nyengera z'ikiyaga Tanganyika ku isoko mu gishirizwa na Emile Nibasumba.
Kwisoko, kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ingingo ruhasha zashizweho na leta mu kwezi kw'icyenda ntizabugije ko bamwe bamwe babandanya bubaka amazu ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika hatubahirijwe imetero 150 zitegekanywa n'amategeko. Ugutaba kw'ababogereye ikiyaga babomora ayo mazu navyo nyene ntivyubahirijwe. Habuziki none kugira amategeko yubahirizwe muri ivyo bibanza. Usanga kenshi leta nyene ari iba yatanze impusha zo kuvyubakamwo. Ingaruka nizihe? Zimwe mu nyishu ziri mu kigabane ku isoko muriko mushikirizwa na Emile Nibasumba kuri wa 14 munyonyo mu 2020. Ndabahaye ikaze. Ibikogwa byo kubomora inzitiro z'impangu zose zubatswe hadakurikijwe amategeko ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika byari kuba byaheze kuva ku itariki 21 z'ukwezi kw'icumi nk'uko byategetswe n'ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Ariko mu gisagara cya Bujumbura hamwe hamwe ivyo bikogwa byarabandanije nk'uko tubishikirizwa na Thierry Bigirindazi wa television Renaissance.
Ushite muri zone Kinindo ahitwa Kibengari dare hegere kiyaga Tanganyika mu muntu w'isagara cya Bujumbura amaze atari maka ari karuba kuri kwamye akundi n'abahereza twasanze ku kivi bamenyesha ko batanazi ko hari itegeko cyo gushikiranganya n'ibidukikije rihagarika ibikorwa byose biko birakoregwa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ahasanzwe hategekanijwe ko hadakoregwa mu ntumbero yo gukingira ikiyaga. Abo bakozi bo bavuga ko bakurikiza amategeko bahabwa na basebuja. Ariko ngaho nyene hari n'amazu amwamwe umuntu ashobora kubona ko ibikorwa byo kubaka bisa n'ibyahagaze. Hari naho biboneka ko amazi y'ikiyaga yamaze kubatera usanga n'ugutora inzira yo kuyashikira bitagikunda. kimwe mu mpome bitanguye kubomagurika nk'akarurero ntawe bakimenya ahaci barabara jasha ku bunwero benshi bari bazi ku izina rya Costa Beach ubu ni bidengeri by'amazi gusa ariko n'ubu hijya no hino haracari hutuzu badandarizamwo mu kabondo hoho ku nkengero z'ikiyaga hibonekeza amazu ariko arubakwa ku bwinshi imirimo itandukanye iraharangurirwa bisanzwe hari inzu z'umwero n'uburiro eka mbere n'amasengero rimwe na rimwe ibyo bikorwa bitandukanye usanga biri ku metero zidashikana 50 z'ikiyaga ahitwa Safi Beach hegereye kuri Poro ikivuko cya Bujumbura hasanzwe hagwiri ibikoresho byo kwinezereza ku bana kiyotwe zitanga ibinyobwa bya Burarudi kandi byose bikora ukuri kwamye no mu buraruko bw'igisagara muri komini Ntahangwa ahitwa ku mase muri zone Ngagara amazu atari make harimo iz'uburiro n'ubunywero aregereye cyane ikiyaga ariko naho biruko amateko agenga amazi mu Burundi aratomoye mu ngingo yayo ya gatanu agace ka gatatu bavuga ko kuva ku kiyaga cya Tanganyika imetero 150 z'ubwaguke ari ikibanza cya leta cyo gukingira amazi iyo ngingo itunganirwa n'ingingo z'icumi n'ijana na cumi zivuga ko ibibanza bya leta byo gukingira amazi bidashobora kugabwa kwegukira umuntu kubera bikoremo igihe kirekire cyane kwigarurirwa
ayo mategeko ni ubushikiranganji bujejwe ibidukikije bugaruka ko mu itangazo ryo kuwa 21 Nyakanga ritegeka guhagarika ibikorwa byose bidakurikije amategeko byo kubaka no gusubiramo amazu ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika umugwi washinzwe n'ubwo bushikiranganji uheruka mbere gushiraho ibimenyetso ku mazu no ku nzitiro byarengeje imetero zitabwa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu gisagara cya Bujumbura mu gisagara cya Rumonge ibyo bimenyetso ntibirashigwa ku mazu ariko ibikorwa byo kubaka no gusanura amazu kuri izo nkengera byarahagaze ukubona amategeko adakurikizwa mu kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika biva ku nyungu z'abategetsi b'igihugu ku bwa Mamer Kagushimike yishinze guharanira gukingira ibidukikije
kuva mu mwaka w'2012 gushika kino gihe abashikiranganje ibidukikije burimye n'ubworozi bagiye barakuranwa nta numwe atafata ingingo yuko abo bantu bategerezwa kuhimuka izo rero ntivyigeze bishigwa mu ngiro igituma bitaja mu ngiro tubona yuko aho hantu hubatswe n'ibihangange mu gipolisi ibihangange mu gisoda ibihangange mu basivile n'abandi bantu bafise ibibanza bikomakomeye muri leta y'u Burundi bantakomwakomwa n'ibintu bikwiye guhagarara nabo batanze ibibanza bagahanwa hakurikije amategeko mu gihe rero iyo ngingo itoja mu ngiro inkurikizi ziza zarabaye ziza zariyerekanye ni imyuzurira itera zanzu urabona kuri hotel atari make yaho mu gisagara cya Bujumbura ni ukuvuga nyene izo nyubakwa arahomba bidasanzwe iyindi nkuri kizimbi ni uko bya binogo birimo amazirantoke response septique bica bibomagurika bikarangurura muri cya kiyaga Tanganyika hanyuma isi zigaca zimererwa nabi zigaca zihunga ntizisubire kuboneka n'ibindi binyabuzima buri mu kiyaga Tanganyika tutibagiye yuko ayo mazi aba yanduye imicafa ashobora gutera kolera ashobora gutera macinya na cyane cyane ko abanyabujumbura banywa amazi ku bice 80% avuye mu kiyaga Tanganyika
amajwi y'umuhinga mu bidukikije Mamer Kagushimike twayatororokanijwe na Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba. Ikigabane ku isoko cyari kijanye no kutubahiriza amategeko mu kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika kikaba kigarukiye ngaha Emile ni wasumba nariko ndakibashikiriza ndabakengurukiye nongera ndabikebanura naho ubuta
cyari kiganiro ku isoko
Emile Nibasumba urakoze kuri kiganiro ku isoko kano kanya nako dutegeyo myamakuru makuru yarashikirijwe n'ibimenyesha makuru muri ndwi duhejejwe duhejeje tugashikirizwa na mugenzi wacu François Bizimana
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
turabaye kaze muri no makuru yanditswe n'imyamakuru vyandika urujanuruza w'indege ku kibuga Amerikiyo ndadaye wasubiriye tubisoma mu kinyamakuru iwacu ico kinyamakuru cyandika ko ngo nkuko byari byatangajwe n'umugwi ujejwe kugwanya ikiza COVID-19 mu Burundi indege ya mbere ya Kenya Airways yaraguye mu gatondo kuri uyu wa mbere ku kibuga citiriwe Amerikiyo ndadaye iyo ndege ikaba yarimo abantu 50 harimo n'abarundi bari bamaze igihe barahagarikiwe ingendo zabo kubera ikiza COVID-19. Emmanuel Habimana umuyobozi mukuru ajejwe ingendo z'indege yamenyeshije ko ivyankenerwa byose byashizwe mu ngiro mu ntumbero yo gukingira abafata ingendo cyo kimwe n'abakozi bakorera kuri icyo kibuga. Abamenyesha makuru barankiwe gushika ariko arabera igurishwa gicamunara tubisanga mu kinyamakuru Net Presse mu ntango yinondwe haratunganijwe igurishwa gicamunara ibintu bitandukanye byabagirizwa kuba barateguye irikwa ry'ubutegetsi bw'umuyisi Petero Nkuruziza hari mu 2015 uko kwerekana ibigurishwa byabereye ku cicaro cy'ubushikiranganje bw'ubutungane itangazo ry'ubwo bushikiranganje rimenyesha ko hatunganijwe iryo gurishwa kuko ibyafashwe byohava byononekara babigumije uko biri igihugu kigaheza kigahombera aha rero abamenyesha makuru bakaba batemerewe kwashika ngo barabe uko iryo gurishwa ririko riragenda gukibonekeje nuko hari abantu benshi mu gihe ariko harerekanwa ibyishyirahamwe Mezo Shalom rirongowe na Margarite Barankitse ariko ngo naho byari uko abari aho nka bose basa n'abari baje gusoma urusaku kuko harabatinya kubigura kuko bivugwa ko bidaciye mu mategeko ambere bakabonera karorero kubaguze ibyo migombe kimwe 972 ubu hari abamaze kubisubiza. Uburundi bwasubiriye kwinjira mu ishyirahamwe ry'ibihugu bikoresha rurimi rw'Ifaransa OIF biri ku rubuga rw'ikinyamakuru Africa News. Igihugu rero cyo Burundi cinjiye mu bihano by'iryo shyirahamwe kuva mu 2016 inyuma y'umwaka hadutse intureka za politike zifatiye mu kiringo cya gatatu cya Petero Nkuruziza. Izo ntureka zikaba gushika mu 2017 zari zimaze guhitana abantu barenga 1000 n'abarenga 400 barahunga. Aha rero ngo itogwa ry'umukuru w'igihugu mushasha yahaye icyizere ishyirahamwe OIF ko ibintu bigiye guhinduka ari nako gufata ingingo yo gusubiza Burundi muri uwo muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa. Abarongoye imigambwe basabwa guhimiriza abanywanyi babo mu nzira y'iterambere biri mu kinyamakuru cha leta ABP. Urongoye ihuriro ry'imigambwe mu Burundi Felicien Nkengu Burundi mu nama yamuhuje n'abarongoye imigambwe mu ntara ya Gitega yabasabye kwegera abanywanyi babo kubabwira ngo biteho cyane imigambi y'iterambere ngo kuko amahoro n'umutekano kitakiri ingorane mu Burundi. Iyo nama ikaba yari yakoranye ku kivugo isura abanyepolitike b'abarundi kubo bajeje kurongora kugira habe iterambere rirama. Nkengu Burundi akaba yamenyesheje kandi ko abo barongoye mu migambwe bidoga ko bibukwa iyo hageze amatora gusa ariko gusaba abo barongoye imigambwe kuvavanura niyo ngendo. Aha rero akaba ariho hagarukiye ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri no ndwi turiko turasozera aje François Bizimana ariko ndabashikiriza naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Dushimire mugenzi wacu François Bizimana ni nahano duciye dusozera no makuru twabateguriye kuri no gatandatu. Shimire mwese mwayateze yomi Emmanuel Ndayishimiye na yabashikirije ndabasezeye na ubutaha.